Mukiganyo cy'interano yaryo ishyiramwe par semaine rivuga ko ryashimye cyane ko Perezida Evariste Ndayishimiye yashyize imbere icyivugo cy'uko umunwa wose wogira icyo ufungura naye umufuka wose ukagira ifaranga. Ku bw'iryo shyirahamwe ibyo byerekana ko afise ishaka ryo kuzamura ubutunzi bw'igihugu mu buryo bugaragara adasize inyuma kugwanya igiturire no gusimbataza intwari ibereye. Fosendi Kumana rirongoye mwihwezo yashyize ahabona yemeza ko akagihaze ari kugururira abahinga bigenga.
Ibyo byumviro n'ahari byiza ko bishikirizwa n'umukuru w'igihugu turabona neza yuko umengo leta n'intwaro administration ibica byihuta kwerekana inzira yofatwa kugira bije mu ngiro kuko burya umukuru w'igihugu arerekana uriyandaza mugabo leta bashikiranganje no mu ntwaro hasa bo bose akurikira baca bategereza kuraba ingene ibyo bintu barekana avuga byoja mu ngiro muri mwe byita mu buhinga bwa tekinike byoja mu ngiro gute inzitizi ziri he tuzobishika ko gute kiretse aho tubona ushaka kubona kwa ibintu ni mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu ku ngingo zagiye zirafatwa no kubushikiranganje bw'imigenderanire ubona ko byuta ibintu by'imigenderanire ko byosubira mu buryo hakabaye ibiganiro hagati yafashe Burundi turabona neza kandi yuko hataraba guhamagara abandi bantu araho nko muri za societe civile cyabwenge mu bushakashatsi
mu kurindira ko bahamagarwa washyiramwe IDH imbere kuri amatohoza ku mabi yakorwa mu Burundi risanga Perezida Ndayishimiye urugamba runini yabwirizwa kururwanira mu mugambwe CNDD-FDD.
Le président a promis maintes fois de mettre fin à la violence politique et à l'impunité.
Inshuro zitari nke Perezida yasezeranye gushyira iherezo ku mabi ya politiki no kudahana. Turabishima ariko hari manga nini hagati y'ibyasezerana n'ukuri kuhari na cyane cyane mu bijyanye n'ubwigenge bwo gushyikiriza iziyumviro. Nk'urugero nibutse ko kugeza ubu uhanira agateka kazi na muntu Germain Rukuki ari mu buroko ariko aca umunyoro w'imyaka 32. Turindiriye kuraba ko Perezida azoshyira mu ngiro izo ntumbero nsha no gutsimbataza ingingo za mbere zikiri umuyayemvyo gusa kugira turabe ko bikurikirwa n'impinduka ziboneka. Ikintu gikomeye ni uko umugambi uri ku butegetsi umunzwe no kutumvikana wawugize. Perezida akaba agicagatiwe n'abanywanyi bawo b'intagondwa zitava ku izima urumva cagira hagarukira mu gufata ingingo. Ibi nabyo bisigura igituma leta itemera amabi yakozwe mu njyana z'2015. Leta yihaya ko hari byahindutse ariko abahuye n'amabi n'imiryango yabo ntibashobora kubyemera hamwe no kurindira ubutungane ubuziraherezo. Niko Karinate Sakiyana umuhinga mukuru mu IDHB agira umwihwezo. Ndikumana wabona ko abashikiranganje badakora icyo bajejwe muri rusangi.
Havuze umwe wose ufungure. Nuko hari idafungura. Badafungura bangana gute? Nimba ari 60%. Dushaka mwaka umwe hazahabwa mu 20. Mu wundi 10, mu wundi 20 gute prime. Harabuze neza yuko imigambi myiza Perezida ashikiriza ingene leta ikitegura mu buhinyi nyine ija mu nzu. Muri leta muri rusange mu bintu bijanye na rodovalite. Kwaruka abashikiranganje bazo barumva yuko ariyo bajejwe gutegura. Baze mu biganiro gusigura izo ntumbero bashaka gushikana ku gihugu amaradiyo abatumiye baze mu biganiro baze ibyo kuvuga ngo urungitse umuvugizi uri umushikiranganje ibyo bintu bikwiye guhagarara we baguhaye amabanga baraguha uburyo baraguhemba niwe ubijeje ukari uja no muri conseil des ministres niwe uzire grande decision niwe utanga amasoko niwe umenye ibyo wafashe ingingo wafashe n'ubundi uza gusigura ibintu mu kibanza cyawe cy'abantu
cyatsatsi yanatohoza ku bibazo by'u Burundi n'akarere k'ibiyaga binini ku gihe kirekire hari bitari bike ashima ku ntwaro nshasha.
En ce qui concerne les relations internationales, le président Ndayishimiye est certainement plus ouvert que son prédécesseur envers les partenaires internationaux.
Kuvyera ke migenderanire président Ndayishimiye yaruguruka abagenzi b'u Burundi kurushwe yasubiriye. Harazi cyo bamwiteze ko kandi yaragize utwigoro two kunagura ibiganiro n'ibihugu bimwe bimwe bizofasha tanke ku Burundi kuva mu kwigunga. Mu bijanye n'agateka kazi na muntu hari byiza n'ibibi. Ku ruhande rumwe haratewe intambwe. Nk'akarorero amabi yakorwa n'imbonera kure urwaruka rw'umugambi uri ubutegetsi yaragabanutse n'ubwo bivana n'intara. Mu turere tumwe tumwe zaracureshe ariko mu tundi zikomeza gutera ubwoba no gukanga abanyagihugu. Ubu kandi nta mashyirahamwe adakira n'ibyicaro bya politiki yigenga ari mu Burundi kuva mu njyane z'2015. Igisata kikiraje ishinga n'ubutungane aho ibintu bigiteye ubwoba. Igisata cy'ubutungane ntikigira ubwigenge na gato kandi hari ukwivanga kw'amaho kw'abategetsi mu bya politiki n'abakozi b'igendereza. Niko Tetsaki yongera ko kuri uyu wa gatanu Evariste Ndayishimiye w'imyaka 53 azwi ku kazina k'ubuhizi ka General Neva azoba akwije umwaka ari mu mabanga y'umukuru w'igihugu. Yimitswe gihutihuti nyuma y'urupfu rwa Pierre Nkurunziza yashengeye giturumbuka iminsi 11 imbere y'uko aja mu mabanga. Bompi barwananye mu murwi w'inyeshyamba wa CNDD-FDD wavutse nyuma y'icwa rya Melchior Ndadaye perezida wa mbere yari yatowe n'abanyagihugu mu 1993. Eloge Urikaneza, Ijwi rya Amerika.